Abarundi bagiye gutanga interano y'amatora yo mu 2022 hisunzwe itegeko nshingiranganji yashyizwe ku mugaragaro kuri wa 11 ukwezi 12. Iryo tegeko rishyizweho igikumu n'abashyiranganji babiri, umwe uri hagati mu gihugu hamwe n'uw'umushyiranganji w'igihega cya leta. Muri iryo tegeko harimo intererano abarundi bazotanga hisunzwe abafise n'abadafise ubuzi. Ku banyagihugu b'abirimizi n'aborozi, iryo tegeko rivuga ko hatotozwa amafaranga 2,000 ku nzu ku mwaka, naho ugaruka rushikana imyaka 18 imyaka isabwa kugira ngo umuntu atore, naho yoba akiri umunyeshuri yiga mu mashuri yisumbuye canke muri kaminuza abo bazotanga 1,000 ku mwaka. Ku bakozi ba leta interano yabo izotangwa ku kwezi hisunzwe umushahara bakorera. Umushikirangaji uri hagati mu gihugu Pascal Barandagiye mu kiganiro n'abamenyeshamakuru yabikiye ku mayange.
Ku bakozi batarenze 50,000 zotanga 500,000 ku kwezi, abarenze 50,000 gushikana ku 100 bazotanga 1,000 ku kwezi, guhera kurenza 100,000 guhera ku 101 gushika ku 200,000 bazotanga 2,000, guhera ku 201 kuvuga urenza 200,000 gushika ku 250 wazotanga amafaranga 5,000 ku kwezi, guhera ku mafaranga 150,000 n'ifaranga rimwe gushika ku miliyoni bazotanga 300,000 ku kwezi. Renza nabo umuriyoni iteko nshikiranganje itekanya yuko abo batanga umushahara wose ku kiringo cy'umwaka.
Iyo ntererano umushikiranganje w'intara hagati mu gihugu avuga ko izotozwa kugushaka atagahato. Ku bw'iyo umushikiranganje bazogerageza gutahuza abanyagihugu ineza y'intererano ku gihugu babikije mu nyigisho yamana aho biri uko. Iryo tegeko ritegekanya ko abakozi ba leta intererano yabo izokatwa ku mushahara. Tubaje umushikiranganje ko umukozi wa leta atazonyugwa n'izo nyigisho ko umushahara we utazokugwa ko yishyuye ati
nukuri twebwe kugera kuri uwo mwanya n'isaha sinibaza ko ari umuntu n'umwe adashaka guterera aya matora, kuko abarundi ubwabo nibo babyisabiye. Uwo muntu hamwe byoshika avuga yewe sinshaka guterera, iyo byandika ikibazo cyo kikigo iyo twandikira, hanyuma ikibazo cyo tukaciga kuko dushaka kwaterera ababigomba gusa. Jewe rero icyo nzi ni uko abarundi bose n'ukuri nta n'umwe ndigera numva avuga kubiri n'abandi kuri uwo mugambi wo guterera amatora.
Iruhande rw'abanyagihugu basanzwe n'abakozi ba leta, iryo tegeko riravuga kandi n'iyindi migwi ishobora guterera amatora. Iyo nayo nk'uko Pascal Barandagiye yabivuze, muri iyo migwi harimwo amashyirahamwe atandukanye, abarundi baba hanze ndetse n'amadini atandukanye. Ku bijanye n'iyo migwi yadondaguwe nta gitinyenye zina cy'intererano bazotanga, Pascal Barandagiye umushikiranganji w'intara hagati mu gihugu yavuze ko bazotanga uko barongowe. Mu gihe uzotanga wese intererano y'amatora azoronswa agapapuro kemeza ko yayitanze, ariko resepise azoheza akagumana. Pascal Barandagiye amenyesha ko abo mu gihe ugizwe n'amashyirahamwe atandukanye, amashengero hamwe n'abandi, abazoterera amatora bazoca bajana iyo resepise mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, mbere hakaba hariho n'igitabo bazokwandikwamo kiriho kirategurwa. Naho iryo tegeko rivuga yuko abantu bazoterera amatora kugushaka umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu yabajijwe kutwo turesepise tutatureza ngo dusabye iyo umuntu agiye kurondera impapuro mu ntwaro cyangwa kutwo turesepise utazoba dufise azotora 2022. Ivyo umushikiranganji nacyo nyene yavyishuye.
Izi resepise ni ukubwira ubwa mbere na mbere kontrole ishoboke, kandi umwe n'igihugu ubwira guha amafaranga ataca asigaranye ucumengura mwibye cyo kugira ngo baze bagukorere ko mu gutanga impapuro zisabwa mu makomine. Ibyo bitanguye kuba iby'igitsure kandi atariyo mugambi leta ifite. Leta nta muntu ishaka gutera igitsure muri uwo mugambi. Ndio gutaterera ntazotora ntibazotora rero azotora koko nta naho bihuriye.
Itegeko rigenga amatora rizoja mu ngiro mu kwezi kwa mbere mwaka 2018, naho iryo tegeko rigiyeho igitege cy'amafaranga akeneye matora yo mu 2022 ikirasohoka kugira ngo hamenyekane ategekanywa kuzova mu banyagihugu kwangana. Icyo umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu Pascal Barandagiye yabwiye abamenyeshamakuru ni uko igihe cyose amafaranga akeneye amatora azokwira badusha bahagarika izo ntererano. Naho itegeko rigenga intererano y'amatora rigiyeho mu kwezi kwa 12, intererano y'amatora yatanguye gutangwa mu kwezi kw'8, aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yafashe iya mbere mu gutera amatora atanze 5,000,000. Abandi barundi barakurikiye kuva icyo gihe, na cyane cyane abari mu nzego z'igihugu n'abegere mu gambo yo ku butegetsi CNDD-FDD i Bujumbura, Gerete Ishatse, Juge ya Amerika.